Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi, ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika biratangaza ko Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe afungiye mu mazu y'iperereza.
Afungiwe mu iperereza. Ibyo yagirizwa aragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu.
Anyeshe Bangiricenge, umuvugizi w'ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika y'u Burundi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, ryatangaje ko rigiye kubakira amazu impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda.
Mfite abana, umuryango w'abantu 8, ariko turara mu nzu duhagaze. Inzu yarasenyutse, ndetse urabye uhagaze hanze umbona aho ndyamye uri hanze. Nukubwo imvura iguye, amazi yose aherera mu nzu.
Umwe mu batuye mu nkambi ya Rusenda yanamakuru y'iwanyu mu ntara mbahayikaje. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi igizweho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, wiriweho?
Mwiriwe neza Venise. Turahera kuyavugwa kuri Sudani. Ibisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byarakuye abakozi ba ambasade z'ibyo bihugu muri Sudani. Ibindi bihugu biriko biratwara bene igihugu bavyo mu bice bitekanye, mu gihe impande zihanganye zagwaniye ku murwa mukuru Khartoum ejo ku munsi w'Imana. Ku gutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya Leta hamwe n'abaparakomando bo mu muhari Rapid Support Forces kumaze iminsi 8. Abantu 420 baramaze kuhasiga ubuzima, hamwe n'abandi amamiliyoni bugaraniwe mu mazu batagira icyo bifashisha mu kubaho. Mu gihe abantu bagerageza guhunga ako kaga k'intambara, ibihugu byatanguye kurungika indege no gukura bene igihugu babyo muri Khartoum. Bamwe mu banyamahanga barakomeretse. Ubufaransa bwavuze ko indege yabwo yatwaye abantu hafi ijana barimwo intumwa z'ishyirahamwe rya Buraya n'abo mu bindi bihugu batwawe muri Djibouti. Ubudagi bwavuze ko indege yabwo ya gisirikare yashyitse i Khartoum. Ubutaliyano nabwo bwavuze ko bwatwaye abanyamahanga ejo ku munsi w'Imana. Ghana, Ubuhindi na Libya byavuze ko biriko birakora kugira bitahukane abenegihugu bavyo. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika bavuze ko inteko zidasanzwe zabo zakoresheje za kajugujugu zikurayo abantu barenga ijana zibatwara mu kambi y'igisirikare cy'Amerika iri muri Djibouti. Muri Kenya naho ibiziga 39 biramaze gutorwa kugeza ubu mu itongo ry'umupastori muri icyo gihugu. Uwo yarafashwe yagirizwa kubwira abamuyoboka kwisonzesha gushika bafuye. Umukuru w'igipolisi cyo muri komine ya Malindi, John Kemboi, yavuze ko hari ibindi bisa n'imva kuri iryo tongo ry'umupastori Paul Mackenzie zibwirizwa kwimbwa kugira barabe ibirimwo. Abamaze kumenyekana ko bafuye muri ubwo buryo bamaze gushika kuri 43, kuko abandi 4 batowe mu ndwi iheze bafiriye kuri iyo sengero yitwa Good News International Church. Abanyepolitike bakorera muri ako karere basaba ubutungane kutamurekura kugira iyo ngendo yo guhenda abanyagihugu ntiyandukire utundi turere twegeranye.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika kandi ni muri Ethiopia, umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yavuze cyo ku munsi w'Imana ko leta yiwe itangura ibiganiro n'umuhari w'abaroberi w'aba Oromo muri Tanzania ejo ku munsi wa kabiri. Buzoba bubaye ubwa mbere leta ya Ethiopia itangaza ku mugaragaro ibyo biganiro n'uwo muhari witwa Oromo Liberation Army, Ola Mufunyafunyo, umaze imyaka ugwanya leta. Umuhari Ola na leta bagirizanya ibitero bitari bike byakozwe mu ntara ya Oromia ya Ethiopia.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika, iperereza ry'igisirikare cy'Ubwongereza ryatangaje ko Burusiya buriko burarondera abo bwise abagabo nyabo bwinjiza mu myimenyerezo ya gisirikare ngo bagwane intambara burimwo na Ukraine. Aya makuru yasohokeye ku rubuga rwa Twitter k'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Ubwongereza. yemeza kandi ko Uburusiya bwasohoye amatangazo n'ivyapa ku mabarabara ahamagarira abantu kwinjira mu gisirikare bwaremeye kandi umushahara ku bazokwiyandikisha gusa ubushikiranganyi bwo kwivuna basi bw'Ubwongereza bwemeza ko igitigiri Uburusiya bukeneye cy'abantu ibihumbi amajana ane binjira mu gisirikare gishobora kutazoboneka intambara hagati y'ibyo bihugu iracyabandanya itorokanzo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryatangaje ko ibisasu bitanu byo mu bwoko bwa misile byaguye mu gisagara cya Kharkiv mu buseruko bw'icyo gihugu mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu bisambura amwe mu mazu.
Urakoze Aloyzi Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mu Burundi ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika biratangaza ko Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe afungiye mu mazu y'iperereza. Hatangajwe kandi ibyaha akurikiranyweho byashyizwe ahagaragara na Nyese Bangiricenge umuvugizi w'ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika.
Afungiwe mu iperereza ibyo yagirizwa aragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu aragirizwa kandi guhungabanya ubutunzi bw'igihugu aragirizwa kandi n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko. Umuryango we urashobora kumubona? Uwo ntibarashobora kumubona ariko vuba bafite uburenganzira bwo kumubona.
Anyeshi Bangiricenge yari mu ntara ya Cibitoke mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta. Kuri iki cyumweru umushinjacyaha mukuru wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yari yashyize ahagaragara itangazo ryemeza ko Alain Guillaume Bunyoni yafungiye mu gipolisi kandi ko ubushinjacyaha burimo kwegeranya ibimenyetso ku byo Alain Guillaume Bunyoni ashinjwa kugira ngo mu minsi iri imbere ajye kwe imbere y'ubutabera. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Nubwo rwa mbere rw'igihugu rwemeje ko Alain Guillaume Bunyoni yahoze yamushikanganje wa mbere w'u Burundi yafashwe mu itangazo yasohoye kuri uyu wa Mungu Sylvestre Nyandwi umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika yavuze ko ubu uwo mujenerali wo mu gipolisi abarizwa mu minwe y'igipolisi. Umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika yatangaje ko Bunyoni yafatiwe aho yari yinyegeje inyamuzi muri zone Mubone komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi ku igenekerezo rya 2021 ku kwezi kwa kane. Umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika aramenyesheje abarundi n'amakungu ko General de Police Alain Guillaume Bunyoni ari mu minwe y'igipolisi. Ni ku itangazo ryasinywe na Nyandwi rivuga. Anyese Bangiricenge umuvugizi w'ibiro by'umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika yatwemereye ko iryo tangazo ari ry'ukuri. Ibyavuye mu isakwa ndetse n'ibindi bimenyetso bigaragaza ibyaha yoba yarakoze biriko biregeranywa kugira ngo azoce ashikirizwa umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika nawe aheza afata ingingo yisunze amategeko. Ni ku tangazo rishimangira iryo sakwa rivugwa ryakozwe ku matariki ya 17/18 ku nyubakwa zibiri za General Bunyoni ziri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana mu manuko y'ubuseruko. Mu itangazo ryiwe Sylvestre Nyandwi yasigura ko ku wa 17 igipolisi kimaze gusanga Alain Guillaume Bunyoni atari kumuhaniwe mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ariho ibiro by'umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika byaciye risohora umutahe wo kumurondera. Mu ntara ya Rutana ijwi rya Amerika ryamenyeye ko inzu iri ku musozi rongero yasatwe atakintu na kimwe igipolisi n'igendereza byasanzeyo emwe n'isanduku mutamenwa nta kintu na kimwe carimwo. Niko amasoroko yo mu gipolisi yabwijwe ya Amerika. Ku mutahe wasohowe n'umushikiriza manza akizigenza ku itariki ya 17 hari handitse ko yikeka ko ho bandi vo bya z'amafaranga binyegejwe mu nzu za General Bunyoni. Harabibaza ko ashobora kwagirizwa cyangwa akegekwa ko izaha birimo amatungo adasiguritse, ukunyonora amatungo y'igihugu, ukudindiza ubutunzi bw'igihugu n'ibiturire. Ariko umwe mu barongoye amashyirahamwe yigenga mu Burundi akorera mu gisata cyo kurwanya ibiturire atashimye ko umwidondoro wiwuje ahabona amenyesha ko nabyo bishobora kuburwa bahamwe. Igihe amashyirahamwe n'ibinyamakuru basemerera basaba ko abategetsi babanza kwerekana amatungo yabo imbere yo kwinjira mu mabanga nk'uko ibwirizwa nshingiro ribisaba abategetsi uhereye kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu baravyiyamirije amatungo ya bunyoni ntiyigeze avugwa aja mu mabanga cyangwa yakuwemo bizogorana cyane kuvuga ico bisunze bavuga ko afite amatungo adasiguritse nikavuga abantu batari bake bazi arenga yome bunyoni cyangwa abakoranye nawe ntibashimye gutanga umwihwezo ubiriko biramuba ko muri kino kiringo ariko akitangura gucunaguzwa mushingwa manza Dieudonné bashirahishize akurikirana ibibazo by'u Burundi kuva kiri mu nani z'abanyeshuri muri kaminuza yabwirijwe ijya Amerika inzira zibiri zishobora kuba ziri inyuma yikurikirana rya bunyoni
yoba bishitse hakaba hariho dosiye yakozwe neza ibyemezo biriho bagafata umuntu ahambaye inkuyo yahambaye mu nzego imyaka n'iyindi yoba ari intango ariko nta muntu yo casya bwose ngwe mama ubusuma bugire gutunzwe gose burundu bishobora kubamwo amayira abiri ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga nibihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kugwanya bakabo koko birimo iyo ntumbero rero ntayiraboneka mu kuntu leta ikora ariko ikintu cyose kigira intango reka abarundi babitega amaso
kubwiwe cyangombwa nuko amategeko yubahirizwa mu kwa 12 umwaka uheze leta zunze ubumwe za Amerika zasubije kuri hano warenga yome bunyoni zari zamukuye ko amezi make nyuma yo kuja mu mabanga mu kwa 6/2020 icyo gihugu cya rutura cyamwatse uburenganzira bwo kuja ku butaka bwacu Amerika yikeka General Bunyoni kuba yaragize uruhara mu bikorwa bikabije bihohotera agateka kazina muntu mu Burundi Amerika yamwankiye gusa kuja ku butaka bwayo ntishobora gusaba leta y'u Burundi kumushikiriza urukiko mpuzamakungu rwa rwo rwose kugira rumuburanishe ni kumwe mu bakurikiranira hagufi ibibazo by'ubutungane mpuzamakungu yabwijwe rya Amerika itangazo ry'umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika rije nyuma yaho kuri uyu wa gatandatu umurwi w'igihugu wigenga ujeje wateka na muntu Hussein Dahash utangarije ko wagendeye General Bunyoni yahafungiwe gusa Sixte Binyini Murara mukuru wa Hussein Dahash yabwirije rya Amerika ko adashobora gutangaza ikibanza afungiwemo atubwira ko inshingano z'umushikiriza manza akizigenza n'ubushikiranganje bw'ubutungane n'umushikiriza manza akizigenza yirinze kubavuga mugara masoko yuzuzanya ijwi rya Amerika yatubwiye ko afungiwe mu gashoro k'ibiro by'iperereza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ku cicaro cy'igendereza ry'u Burundi nta mushingwa manza araronka mwunganira kugera kuri uyu wa Mungu umukuru wa Seni Dehashi niwe yaroye muhira kumuzanira impuzu zo guhinduranya niko amasoko yacu yatubwiye nkuko hari abatari barigeze bashimishwa n'uko yakwa bamucungera umutekano n'ubu hari ibihangange muri Senda ZFDD mu ntwaro no mu nzego z'umutekano bitifuza ko bunyoni yacuranguzwa harashobora kumwumvikano akazokubitwa inkoni ngufi ubutungane nicyo gituma butihutiye kuvuga byinshi muri iyi dosiye niko amasoko yacu yongera ko kwa 2021 tariki General Bunyoni yafatiweko niho Colonel mugipolisi Desire Uwamahoro atwari gisata cy'igipolisi kijejwe kurwanya imigumu ko BAE yashikanwa mu ibohero rikuru rya Murembwe mu ntara ya Rumonge mu manuko bushyira uburengero bw'u Burundi nk'uko amasoko yo kuri iryo bohero yabyemereje rya Amerika yari ihagaritswe kwa 17 hatangura isakwa ku mazu ya Bunyoni umushikiranganje yajejwe umutekano Martin Teresa yabwiye amenyesha makuru ku itariki ya 19 ukwezi mu biriwe ku rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku dosiye y'iyo ntwazangabo yo mu minwe kiza manza akizigenza wa Repubulika yirinda kugira ikindi kintu kinini ayivuga ko eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngomana Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda manda ya mezi atandatu yahawe ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yashe ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarangiranye n'itariki ya 19 z'uku kwezi mu gihugu benshi ntibavuga rumwe ku butumwa bw'izo ngabo Goma Jimmy Shukandi bakomera
Ameza tanda tarihiritse ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yase zemerewe kwinjira mu Burasirazuba bwa Kongo mu ntara za Kivu ya Ruguru na Ituri zivugwa mu mutekano mu cyuterwa n'imitwe yitwaje intwari rwanya leta. Izi ngabo zoherejwe muri Kongo mu gufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce tumaze iminsi twibasiwe n'intambara. Byari biteganyijwe ko nyuma y'amezi atandatu aribwo manda ya mbere y'ingabo za yase zabirangiye, ariko bigashoboka ko icyo gihe gishobora kongerwa. Abahagarariye imiryango na za societe civile mu ntara ya Kivu ya Ruguru ntibavuga rumwe kuri iyi manda. Hari abifuza kwizi ingabo ziva muri Congo barimo John Banyene Balingene, umuyobozi uhagarariye societe civile mu ntara ya Kivu ya Ruguru yose. Uyavuga ko kugeza ubu abaturage bo mu Burasirazuba bataramenya impamvu ingabo za EAC ziri muri Congo.
Twebwe ntabwo turamenye icyo ingabo za EAC zaje gukora muri Congo, cyane cyane mu Burasirazuba. Ubungubu Perezida Felix Tshisekedi ndetse na guverinema ye bagakwiye kubyira abaturage mu by'ukuri icyo ingabo za Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo ndetse n'ahandi zaje gukora hano. Kwa mezi atandatu ashize ntacyo tubona cyagezweho, ahubwo M23 irakomeza gufata uduce twinshi. Ikibabaje kurushaho ni ukubona ukuntu M23 ikomeje gukora ibyo ngibyo itewe inkunga n'u Rwanda, kandi EAC nayo ibirebera.
Ku bwa Gentil Karabuka, umwe mu bayobozi ba societe civile mu teritwari ya Rucuruwe, abona ko nta tandukaniro riri hagati y'ingabo za EAC n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO.
Icyo MONUSCO yarakoze nicyo ingabo za EAC zaraje gukora. Turi yuko barimo bazungura tu, barimo bapica amafoto, bagakora n'ibyahe n'ibyahe, kandi no mu karere ko batuyemo, akarere ko M23 zivuga ko zavuyemo. Tacho ndacho tubona ko bakoreye abaturage, ariko tukaba dushaka yuko iguverinoma yacu ya Congo itubwira twe abaturage EAC yaraje kutumarira iki. Kubera na n'ubu ntacyo turareba icyo batumariye, EAC yashaka yuko yasubira iwabo. Ingabo zacu za Congo ndabwo zananirwa gukubita yaduye ya M23. EAC baraje mvuga yuko baraje kudukora abamaskini, baraje kutubuza amahoro, kubura gusuma yuko n'ubundi ko twabaga.
Ku rundi ruhande hari abasangiza ingabo zikwiye guhabwa amahirwe kugira ngo zigere ku ntego yazizanye muri Congo. Aba barimo Rudakubana Clement, uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baranira impinduka mu mahoro n'umutekano mu teritwari ya Masisi.
Nibura turabishima ho gatoya kuba abayase bari hano, kuba hano hari abarundi. Impamvu twabishima ho gato nuko nko mu bice bya Mushaki bavanyeho amabariye y'abateroriste ba M23, ugasanga nabyo biri kudufasha, kandi aho bari abateroriste bakaba badahari. Ahantu bari tubona yuko yasahantiri abantu babo bisanzwe, nubwo abari gato ariko banayisanzura. Kuba ko tubanye n'ama EAC bidushimishije cyane kushoboka ko twakabanye n'aba bateroriste n'amara ama parti rebellion.
Nyuma yo kumva ikizi impande zombi zivuga ku butumwa bw'ingabo za EAC, Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Luanda Batukezanga Francois, umuyobozi wigisha ibijyanye na diplomasi, imibanire mpuzamahanga n'umutekano muri kaminuza yigenga y'ibiyaga bigari ULPGL, Université Libre des Pays des Grands Lacs mu rurimi rw'Igifaransa no mu mujyi wa Goma. Kwa mubaje uko wabona iki kibazo.
Je peux dire que la mission de l'EAC vraiment
manda ya sirimo kurangira nibyo, kandi imitwe irwanya leta ya Congo iracyahari ntaho yagiye. Ariko ntabwo byari bikwiye kwabaho kwigaragambya ndetse no gushyira amatangazo ahagaragara avuga ko abaturage badashaka kubona ingabo za EAC tena mu Burasirazuba bwa Congo. Oya, leta ya Congo iracyakeneye ubufasha bwa gisirikare buturutse hanze, kandi ibyo byagakwiye gukorwa n'ingabo za EAC. Ntekereza ko yuko ubu ngubu twari dukwiye kuzira amahirwe kwebwe n'abakongomani bose, izo ngabo zigakora akazi kazo muri manda ya kabiri. Ariko ntibikuraho kwemeza yuko koko ko manda ya EAC ya mbere hagati aho hanigwa makuru wa gatanu. Hari hateganyijwe inama y'abakuru b'ingabo b'ibihugu bya EAC, ariko irasubikwa. Nta mpamvu y'iri subikwa yatangajwe. Kugeza ubu haba leta ya Kinshasa cyangwa ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ntacyo baratangaza kuri manda ikurikira ya EAC. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko rigiye kubakira amazu impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya ya Kongo bamwe bari bamaze imyaka irenga 5 badahawe ishitingi cy'isakara mazu uvira Vedaste Ngabom.
Nyuma yo hase namwe mashiramwe akorera mu nkambi ya Rusendi muri Rasirazuba bwa Kongo isuzumye amwe mu mazu yagiye asenywa n'imvura ndetse nashaje ari muri site ya Gatunguru ya mbere iya kabiri ya gatatu ndetse na site ya Rusenda zimwe mu mpuzo muri iyi nkambi zigaragaza yuko zugarijwe no kutagira aho zirara kuko mwe mu mazu zari zarubakiwe mu mwaka wa 2015 na 17 amwe yarasenyutse andi nayo mashitinga aratubagurika mu gihe izindi nazo ibiti byari bizubakishije byaboze.
Mfite abana umuryango w'abantu 8 ariko turara mu nzu duhagaze inzu yarasenyutse ndetse urabye uhagaze hanze umbonaho ndyamye uri hanze nuko imvura iguye amazi yose aherera mu nzu.
Mukeshimana Francine ni umubyeyi w'abana batatu yerukaga guhabwa amashitingi yo gusakaza mu mwaka wa 2017 afite impungenge ko uburyo barara bavirwa bishobora guteza impanuka umuryango we.
Mvura iguye mu ijoro mpita ndara nicaye sisibira kuryama ubuhoho amaze iminsi ibiri no kugwarangira ngo ariremwo ndara nicaye mvoma amazi mena hanze ngomeza mpagaraye imvura nanisa hizo shobora kungwako ikamitana n'urubyaro kuko nta na hamwe mfise mu ngira.
Ilanzi Olivier ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda yasobanura ko aseri yabasezeranyije ko igiye kubaka amazu y'impunzi yagiye asenyuka kubera imvura.
Byagaragaye ko by'ukuri amazu menshi yabomotse kandi abantu benshi batangira aho bakeka umusaya rusha bituma hasere na senere bavuga yuko bagiye gusubiramo amazu tuvuga yuko ibice 80 kuyijana bigiye gukogwa bigiye gusubirwamo kugira ngo izo mpunzi zironke aho zikika umusaya rero bakavuga yuko bigiye kugwa mu minsi ya vuba kuko ibaneka yuko ibyo bikorwa bizogenda kuba ku masite na cyane cyane ku mazu asinzikaye niyazobanza kwanza gushyirwa imbere kubashyikira abandi.
Nubwo haseri isezeranyiza impunzi ko igiye kuzubakira amazu zisanga yarakwiriye kwiga uburyo yakubaka amazu akomeye kuko iyo yubakishije amahema atobagurika nyuma y'igihe gito ndetse akanaguruka.
Niby'ukuri ibyo twasaba haseri na senere nidufashe nk'uko bafashe izindi mpunzi z'ahandi batorera umuti iki kibazo asangwa ari uko umurefije abaye ngaha yaratwarananiwe n'uburyo bwo kubaka aho hantu babanze basubire bagaruke bige isi badusizemo hanyuma baheze barabe ubundi buhinga bashobora kutwubakiramo amazu ashobora kuba yoshobora kwemerana n'iyisi yaho itika mu gihe cy'imvura kugira ngo amazu ntaze kwame aratugwako. Hasere n'umubyeyi nta kenye nasaba makungu canke bijya bihugu isanzwe isaba imfashanyo badukorere nk'uko bakoreye abandi barefije bo mu bindi bihugu batuzanira amabati.
Didier Numbi wa Numbi ni umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda avuga yuko basabye zimwe mu mpunzi amazu yazo yasenyutse kuba zigiye muri centre Eugene ndetse no mu centre d'accueil mu gihe ategerejwe yuko haseri itangira kubakiriza impunzi amazu. Inkambi ya Rusenge muri territoire ya Fizi yarimo impunzi z'abarundi zirenga 2026. Oveda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio Ijwi rya Amerika tugeze ku mwanya wa siporo duhere mu Rwanda. Ikipe ya Kiyovu Sport niyo iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu gihe hasigaye imikino 4 kuri buri kipe ngo iyi shampiyona irangire. Kigali, Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje hakinwa imikino y'umunsi wa 24 wari warabaye ikirarane. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino 6. Ikipe ya Marine FC yatsinze Rutsiro FC ibitego 2-1 kuri Stade Umuganda y'i Rubavu. Mukura Victory Sport yatsinze Espoir FC ibitego 3-2 kuri Stade Huye Butare. Kuri Stade Golgotha Nyagatare, ikipe ya Sunrise yatsinze Tensel FC ibitego 3-0. Kuri Stade yitiriwe Pele Nyamirambo, ikipe ya Police FC yatsinze APR FC ibitego 2-1. Kiyovu Sport yatsinze Gorilla FC ibitego 2-1 kuri Stade Muhanga. Iyi nsinzi ya Kiyovu Sport yatumye ikipe igarura icyizere cyo kuba yakwegukana igikombe cya shampiyona bishimangira amagambo umuyobozi wayo Juvenal Mvukehe yigeze gutangaza ubwo yavugaga ko azanyeganyeza umujyi wa Kigali.
Gukitiza umujyi byabayeho ni udushya twakoze muri rekiritema, haba abafana, haba abakunzi ba Kiyovu Sport ndetse n'abandi makipe muri rusange. Kiyovu Sport niyo kipe yagaragaye cyane ku isoko kandi igaragara ku mayere makomeye akenewe. Ni ukuvuga ngo hari amaoperasiyo yagiye akora makorwa akomeye nitwe twabaga twayagize mu ruhare ntago twavugwaga ntabantu bari bananzi ariko bakumva ko hari umuntu wakoze operation twagiye turokita amazina akomeye amazina y'abastare
undi mukino wari uteganyijwe kwa gatandatu nuwahuje ikipe ya Rwamagana City na Lyon Sport kuri Stade y'Ingoma uyu mukino wasubitswe utarangiye kubera imvura uyimurirwa ku cyumweru icyo gihe aya makipe yombi yaranganyaga igitego kimwe kuri kimwe ejo ku cyumweru habaye imikino itatu kuri Stade y'Ubugesera ikipe ya Bugesera FC yanganyije na Gasogi United igitego kimwe kuri kimwe Musanze FC inganya na AS Kigali ubusa ku busa ku Stade Ubworoherane Musanze umukino wari wararanye hagati ya Rwamagana City na Lyon Sport warasubukuwe urangira Lyon Sport itsinze Rwamagana City ibitego bibiri kuri kimwe kugeza ubu nyuma y'imikino 26 kuri buri kipe ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu kicoro cya mbere mu Rwanda ikipe iza kwisonga ni Kiyovu Sport ifite amanota 56 ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite 53 ya gatatu ni Lyon Sport ifite amanota 52 Police FC iza ku mwanya wa kane na amanota 45 ikipe ya AS Kigali ikaza ku mwanya wa gatanu na amanota 43 ya gatandatu ni Gasogi United ifite amanota 39 Mukura Victory Sport ifite 37 ikaba ari ya 7 ku mwanya wa 8 turahasanga Etincelles FC na ifite amanota 37 Gorilla FC ifite 35 ikaba ari ya 9 ikipe ya 10 ni Musanze FC ifite amanota 34 Bugesera FC iza ari ya 11 na amanota 29 ikipe ya 12 ni Sunrise ifite 28 Rwamagana City ni ya 13 na amanota 26 ya 14 ni Marine FC na amanota 25 Rutsiro FC ni ya 15 na amanota 21 ikipe ya 16 anayo ya nyuma ni Espoir FC ifite amanota 17 n'umwenda w'ibitego 29 yari Claude Munyandinda Kigali
mu Burundi ikipe ya Bumamuru yateye indi ntambwe igana ku gikombe cy'uyu mwaka mu mupira wa maguru imaze gutsinda Interstar Riziratunga Imana
Umugwi wa Tigers niwe mugwi umwe rudende wo mu ntara hagati waronse uburenganzira bwo kwinjira ku ntambwe ya kabiri mu higanwa ry'u Burundi bwose muri basketball muri uwo mugwi babona ko byose bigishoboka kuko no kugera kuri iyo ntambwe nta gihamana cyabayemwo Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyereza uwo mugwi numwe mu bamenyereza babunyoye mu Burundi amenyesha mukamwemwe ntangere ico bakesha ico kibanza barimwo
tibikesha abarongoye umugwi wa Tigers kuri urana ko bashize mu nguvu nyinshi kurondera bakinyi bamwe mu batandukanye na kuri no kwitanga kugira ikipe kine bavuga ko muri rusange n'ico tubikesha n'abakinyi kuja hamwe bakumva icyo bashaka ni numbero
mu ndinganizo nshasha yiganwa cy'u Burundi muri basketball uko imigwi irenze intambwe ibirekuriwe kongeramwo abakinyi kugira ikomeze Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyesha ko muri Tigers bagiye kwikomeza kugira bazoshike ku ntumbero yabo yo gutwara igikombe amenyesha ko bagiye kurondera abakinyi babiri b'abapivo
twaragerageje kushana n'abarongoye umugwi bariko bari sana barabe ko tukoraho abakinyi uko tubifuza n'abari abakinyi babatoroshe kuronka yego umuntu ariko aragwanagwana uvyerekeye uburyo naho twaricaye turagana n'abarongoye umugwi bariko barashiramo ingufu nyinshi barabe niba byoroshe nyene ariko barashiko barashiramo ingufu nyinshi cyane barabe ko abakinyi boneka kamba ko bisaba uburyo bisaba ko bahemba bagira ikintu ibindi n'undi duturusha dutandukanye bavuga ko muri rusange ni ibyo turiko turajamwa ariko nawo bakinyi dushobora kongeramo babiri batarenze babiri
iyindi migwi yaronse uburenganzira bwo kubandanya ihiganwa n'urunani Jimkana New Star Lemesha Lesipo Dynamo na Kern iyo migwi uko ari munane izohura hasigare ine nayo yongera ihure mu nkino za playoff Kushika habonetse umugwi uzoserukira Burundi mu nkino za Basketball Africa League. Mu mupira w'amaguru naho mu gihe hasigaye inkino zine ngo ihiganwa ry'u Burundi rirangire, Umamuru yatsinze Interstar bitsindo bitanu ku busa yongera amahirwe yo gutwara igikombe cy'uno mwaka. Uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke wogaba ariko kuko Flambeau du Centre bagwanira icyo gikombe nawe nyene yaratsinze Magara Young Boys ibitsindo bine kuri kimwe. Umamuru isumbya muri kino gihe Flambeau du Centre inota rimwe. Izo nkino zine zisigaye nizo zizerekana uzotahukana igikombe cy'uno mwaka mu Burundi gitanga uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino za Afrika zababaye abambere iwabo mu zindi nkino zabaye Kayanza United yatsinze Olympic Star bitsindo bibiri ku busa Rukinzo itsinda Aigle Noir kimwe ku busa Atletico New Oil yatsinze Bujumbura City bitsindo bitatu kuri bibiri na Burundi Sport Dynamic yatsinze Musongati bitatu kuri bibiri nyene Vitaro yangarije na Top Junior ubusa kubundi Message ngo zinayo inganya na Tigre Noir igitsindo kimwe ku kindi. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Hano dusoreje aya makuru mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara. Mbashimiye kuba mwaduteza amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: igihimbaza umusyi ikiba mu ngasire. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.